arashoboye
haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi n'abigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuva isaha 11 gushika isaha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye
tabara mukitiye bakunzi ya inzamba gateka kawe kaza mukiganiro turashoboye uko mubimere ni alexeza yashikiza kuri fosika watu kumwe n'umu fasoni ni mama mushobora kuba mu muzi cyangwa mutamuzi ni umufasha ni Francine Nsambiro tukaba tumuha ikaze turakura mu kice
Marashane Alex
yego hariho abashobora kuba babazi Francine ni umumama yahora yigisha ni umumama yahora akora ibintu byo gucuruza nubaka ibirimwo ni umumama w'abana arubatse ariko uretse ivyo umuntu yabavuga ati ndashaka kumenya kurusha akantu umva wokongera ko twaba twibagiye
urakoze Alex akanono bon nuko nanje ndi mu bafasoni babashaka kwihereza agateka bagwana n'ubuzima donc bategeza kuba courageuse malgré ibyo byabashike byose
ego ku gatini magatoyi twumvise musanzwe mukora cyane cyane ibintu bijanye no kudandaza musanzwe muri mwishira hamwe bijanye no kuharanira amahoro umugore w'abakenyezi mbega kugira umuntu yinjire mu migwi beni yo kugira umuntu cyitwe ngo ni umukenyezi ari mu association asanzwe ari mu bijanye no kuharanira amahoro biroroshe bigenda gute ni kintu mwakuze mwumva ariko muzoja nko kugeza uyu munsi
Alex kuva nkiri muto naranka injustice naranka umuntu arenganye uwundi hanyuma ikindi nacyo narakunda kwiha honneur ero nakuze mbona ko kandi ndukana na vyiga kandi nabibona umukobwa kabona aracinyucu arasubisa na justice rero muri jewe nakundanye iyo komba komba pour la justice komba pour l'honneur surtout pour la femme ibuka nkiri umwana ko narambira mama ko nzomufasha ko nzogenda kurongorwa na nubatse inzu yiwe ni yiwanje uka umugaba anirukanye nzomwereka yuko nanje shoboye nikomba rero namanye kuva kera mbo sinayishitse ko cyane umugabo uko ku dolavi mbere yuko mpunga naje kubaka inzu ya mama hanyuma nayagwanye nyine umugabo turafashanya kubaka
iko twumvise urumuntu wa mufise twavuga indoto kuva kera cyo kugwanira agateka kazi na muntu hariho abigeme benshi bakiri batoye uyu munsi usanga bavuga ati ndacari mutoyi kuryoherwa nibyo bizi imbere kwiga amashuri yajya asanzwe mbiga wowe nk'uwabitanguye kera kugira umuntu arinde ashika ahavuga ati uno munsi ni ikintu namwe mbaranira kuva ndu mwana uyu munsi ndasaho ngejeje biroroshe n'izindi ntambamye uhura nazo iyo wiyemeje gutangura ibintu nk'ibyo ukiri muto mbega utarabitangura n'ikindi n'ihe mpanuro umuntu
ikintu nayo hanuro umwana kiri muto w'umukobwa nuko d'abord yabanza kugira akagira des études longues akagira muri universite pourquoi pas akagira master akagira na doctorat ya mind yuko abana b'abakobwa bacirira amashuri hagufi bakayivamo hama donc ufite diplome warize amashuri maremare uri kapambe yo gukora akazi kariho kose kugwana ikaronka poste iguha gateka
ego uvuze ibijyanye no kwiga ikumbure kwiga turabitswe bisaba uburyo harabusanga badafite ububasha bwo gushobora kujya muri ayo mashuri ariko tuciye dufatanya na biriya bindi usanzwe ukora cyangwa ubona misi yose byo gucuruza biga uwo mwigeme nyine ikintu uwo mubwira ku buryo usanga ari umwigeme avuga ati simbona uburyo bwo kuyiga ubuwonye ariko kugira ashobore kuzogera aho avuga ati naragarukije secondaire ejo nshobora gutangura ishure kuko tubizi ko ndi fite nta myaka ushobora kwitangura ku myaka yose ushaka
bon uwa umuhungu unye nkaha hanitwe hano mu Rwanda hariyo uheje secondaire hariho umwaka uba wicaye muhira muyo mwaka urashaka kurondera icyo ukora ubwo bucuruzi kurondera ahantu ukora mu gahagu hagateka atari hajya ushobora kugenda mu ntuze mu kuseva mu bubare ukarondera n'akabari kuba kiyubashe amahiro kayabika abana benshi niko babigenjeje kandi nico no hanura n'umwana akayabika akamupermeta kuzogenda mu ntuze mu university icyo ni kimwe icya kabiri ashobora kurankwa kazi akigaswaha cyangwa akiga weekend mugabo avisa objectif yo kugira the long certitude
iko twibusaba ko dukurikira ko turiko tuganira mu kiganiro turashoboye no kuvuga yuko uri umwigeme uri umupfasoni urashobora gukora ikintu cyose wifuza mu buzima bitewe nyine n'uburyo bwawe turabazi hiye mu bijanye n'urudandazwa tukaba turi mu bihe bitoroshe cyane aho isi yugarijwe n'ikiza cya corona virus mbega uravye ibyo musanzwe mwisumamwa mu isi yose bijanye n'urudandazwa mbega byo byoroshe gukora cyane cyane iyo uri umumama ugati ngirizwa kwitaho urugo kurera abana no kubandanya urwo rudandazwa rwanje nkakora neza
rego urakoze Alex bikamanze kubwire ko ntuzagenze kugira ngo ushobore kugenda mu isoko ubundi ntarahunga
kwibutsa utandaza
ndandaza imyaka donc ibi imyaka hano mu Rwanda ibiharage imiceri bijya bikenerwa byo mu rugo akabuti alimentaire yego ndandaza amafu y'ubuyi ndandaza amafu y'ubugari ubugari bw'imyumbati n'ingano nkazikaranga cyangwa ibigori nkabikaranga abarundi benshi bakangurira ndabyise ngo farine à la burundaise kandi barabigura cyane rero nagomba kubwira ngere nabitanguye kimwe nahunze muri 2015 vers la fin hanyuma 2016 ndicara ariko uwo mwaka wa 2016 nagenda kubwira ko waheze ngomba gusara kubera kwicara utagira kompanyi ubundi nari mfite aho nkora nakora muri ma asosiyasiyo nyine i Burundi mu ONG lokali nakamari active nduga ruguru muri interieur kuganiriza abantu batishoboye vulnerable ubaganiriza ubigisha ukuntu nyine boshobora kwisumamwo bagwana ya komba nyine nari mfise ubwana n'ubuzima uw'umugoga bafashe nabi nkabigisha nyine ko boshobora kwiyegeranya bo nyine bakagira ngupe bakarondera udukredi duto duto bagashobora kwishobora rero nje hano tutinane njyana abana ku ishuri nahise n'abana bari muri kene nkagaruka mu rugo nkaba umuntu sans programme umunsi ugahera atake na kimwe ukoze nzongera nsashe rero ndiyumvira natangura n'utuntu mahera makeya natangura saka nkanti mi
ndagira ndagura nuzeye aga igice gice cha cy'umufuko gice cy'umufuko w'umuceri cy'umufuko w'ibiharage utuntu dukeya nyene muri stade iri nyuma y'abandi hama ndagwanagwana bukebuke niho abantu banza barantera intege banyakoraja ubu rero kava ndakora neza warumuze ati biroroshe iki gihe cya corona ntibyoroshe ubu nirabonye ko usanze muhira n'umushimirewe ntakoze kubera ntiwari umunsi wanje ndamukiwe ariko abana bategerezwa kurya ubundi umwana agaburira umwana ku kanyungu naronse ku munsi kapitale yanjye ikaguma iriyakazi ntacuruje nibejo nari nacuruje sindonke kapitali ni donko benefisi kwiye namaze gufata impakti ya kapitali ariko umuhango manyene atera abajya kohaje mu magwanagwana n'ubuzima ego
mwavuze fatime yuko ni Burundi mwari musanzwe muri active nino murashika kugira mushobore kubandanya mu muronka icyo nisumamwo hariho aba kinyizi batari bake kandi atari na benshi cyane cyangwa abigeme usanga avuga ati Francine umuntu uko yayaronse ugasanga hariho ushobora kubona make atarayo cyangwa tugasanga rwose 1500 mbega wewe kubwawe ubona iyo ushobora gutanguza umugambi
byoshoboka cyane Alex byoshoboka cyane ibyo ndi mu isoko ndabibona hari ukudandaza ibyo imbuto bite ino imbuto ivyamwa ushaka ufite memeza ni urashobora kurangura yari mwihwi ukayibundika ukuramwo amahera igeze gushaka kuramwo amafaranga hari ukudandaza ukagenda ukarangura amavoka ibyo kuyirangura kuri 20 ukayirangura ku ijana urumva yuko harimwo keke shoze hariho kurangura imboga mu minsi ya corona je nkwereke muri minsi ya corona ndazinduka size akumwa nkagenda kurangura imboga nkaca ndaziranguza ndatahana nka 2000 nkaca mbandanya donc aho turangura imboga ni hepfo y'isoko nsanzwe ndandarizamo ma 9 nkaca nduga ku isoko yanje mu kibanza c'iwanje nkadandaza mugabo 2000 mba yeshe ku mufuko narikuyemo nyene amakompleksi ngo sinodandaza ibi sinogira gute afete ifo kubona ubuzima ko bumeze ukagomba taveke yego avec force
ego muri make uti mu kwikuramo amasoni ukumva yuko ubuzima butoroshe ari ukubukorera niko wari utubwiye muri make
ego
dufatiye ngaho onye tugana ku musozi wa kino kiganiro mbega nk'abo bigeme nk'abo bapasoni cyane cyane b'abarundikazi bene wacu turiko tuvuga ati bave mu nzu umwe wese arari icyo yifuza gukora hama atangure kugikora impanuro uyu munsi umba wobaha iyo bari iyihe mbere ya byose nk'umubyeyi uvuga ati ndi kumbwira abandi bavyeyi bashobora kuba bafite abana barera ariko nk'umupfasoni canke nk'umu grandseur uvuga ati hari abigeme bakiri bato ejo bazokubaka ibyabo bashobora kugira ico bimariye impanuro ushaka kubaha uyu munsi bari
impanuro noha umwana w'umukobwa canke umujeune mama ikintu cyane ngo ufata ku phrase les droits il faut combattre avec la ego ukakura amaboko mu mpuzu navuze ivyo vy'imboga kubera iyo domaine ndiko ndakoreramo ariko hariho no kudukora ibitunguru ndafise akagupe ko ngaha ko abantu mama bari ngaha kwitaba n'ubu mwanya mpaka nje gukora ibitunguru il faut gukora akantu kari koko se nako bari gatoya ukabakije birafasha n'abana bakabona ko mama aticaye kuko wicaye nabo baca bihebura byanjye matwaganiye n'umwana urya mwana wanje mukuru hariho ibintu bari kwaragomba gukora kuri iyo nzi ko nzi business online n'umwana ufite ibintu byo kuruhisha cyangwa simbo niyo bije niyo biva je dois tout faire ngo comme toi ngo niho je suis sauf ngo nanjye ngombore icyo nkora nka ngo nereke barumuna banje kimana done an example je dois suivre et mes petits frères vont suivre ha manda fise na in fact ni demise hari ngaha aheje secondaire turaje na fisoko ndi ko ndashaka kugira no muha umutahe na wakadandaza mukurindira ko yemera kutangura mbwa akabona ko ubuzima ifo kugwana nabwo les jeunes mama rek ni mwabwira iyo umwana ariko aragusaba ikintu ukakibura kubera mwicaranye ngaho birababaza sindi ko ndavuga ngo yego nkuko wabivuze ngo bahabagira ngo ni kubera Francine yaronse ariko meme dimi je murambona n'abamama b'abanyarwanda kazi bavandereze meme dimi ushobora gusaba umugenzi akayiguha chefe constituer en capital gukora
muri make rero Francine atubwiye ngo yaba ubucuruza ubushona eka n'ukorera mu biro umwe wese nakura amaboko mu mpuzu atangure gukora
ego cyane ego kandi nta bavuga ngo nyakadusometse nta mwuga mubi keretse wo kuroga cyane ukintu me ifo travaye ni gukora nimba ufise ahantu ushobora guhinga ukarimutswa tuboga ukagaburira mwana intara mbona kera abamama bacu ubona ko
Eva, mama nizo bara wakoze bo bareta mugabo tujye tuduge ruguru abone umuntu yagiye kurima azanye udukwi bwaje adutura kongera kaje kuvoma amazi urumva aho kantu ka kubative kumumama foko natwe tukagira ibi bihe nibihe bitoroshe bigoye cyane aho nubuzima bw'ubuhungiro nubuzima bugoye ifoko mbatse ifoko kubwira abana le jeune nkatwe gato turi muri ayo ntuzema association muri ayo mamufuma ifoko plaider pour nos jeunes eko bo ukabagwanirira nimba ari umwuga biga tukabarondera dekoje kugira ngo bige imyuga bashobore gukura amaboko mu mpunzu aba bajeune mama nabo nyene nimba ari kudandaza bandandaze nimba ari kwiga couture bakayiga kuko do il y a d'autres femmes des jeunes femmes fille babikora abanyarwanda kazi tukabarabira
ego kuri Francine mushandi bwo cyamushimiye kuba namwitaje tumira bwacu
iyo turabashimiye namwe kuba mwatwisiyumviriye
ego twizere ko nuhanywa nkaba tubakomeza twitaho
ego nzo tukaba cyane
ego nkuko dore namwe mwese mwari kumwe dukurikira ko hari hano ikiganiro turashoboye kigarukiye Alex Kagame kandi akibashyiriza kandi ndabifuje kubera ngo mbere
cari kiganiro turashoboye ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira rungi ku butumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 45 87.
Turashoboye.